Masasa moya z'ijoro niho atangura guturika amagrenade yasana yaturikiye rimwe nk'uko bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bwije ya Amerika ibituro bitatu nizo byatewe kwa amagrenade no kuvuga kiri ku isoko ya Kotebu muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura ico ku modoka ari zunguza abantu n'ibintu zija mu manuko bwa Bujumbura zivuye aho zisoko nkuru hagati mu gisagara hakaba hari n'izindi zatewe ku gituro cahazwe nka permanence hagati ya zone ya Bwiza na Buyenzi naho nyene hagati mu gisagara cha Bujumbura ku ibarabara gitiriwe Peuple Murundi hamwe n'ikibanza gikoreramwo abakenya bacuruza ivyamwa hafi y'icicaro gikuru c'amaposta mu Burundi n'ikigo ca leta co gutuma tumanako amakuru Onatel aha n'imiburiburi y'abantu 22 bahasize ubuzima mu gitero ca grenade mu 2015 umunyagihugu wa muri zone Bwiza yabwije ijwi rya Amerika uko vyagenze aho yarahererereye kuri permanence
grenade tukagirinda amaso twumva kindi bitangwe gutwikira ahandi aho twari duhagaze natwe ibintu bituritse kibireba abantu nabo ntibajya bamanuka bagenda kuri prince red abantu ba mbere batangwa kumanuka bagenda basengatiye amaboko abandi nabo bamanuka
Inyuma y'ibitero abapolisi benshi b'urwego rujejwe kurwanya imigumuko bari kumwe nabo mu gisata kijejwe gucunga inzego z'igihugu igipolisi cihuta gutabara Jemir hamwe na bamwe mu basirikare bakorera ku cicaro c'ibiro bikuru vya gisirikare hagati muri Bujumbura baciye banyagara amakuru twahawe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nuko abantu batari bake bakomeretse bakaba bajanywe mu bitaro bitandukanye ku mugwa mukuru w'ubutunzi abatatabawe n'abantu giti cyabo bajanywe n'imodokari za polisi hamwe na za rusehaba n'ihaba abantu bafite ubwoba bwinshi bariko bariruka batarabi iyo baja amahoni n'imiduga n'urwamo rwa za kizimyamwoto n'imiduga ya polisi n'ibyo byumvikana gusa mu gisagara n'abatwara imiduga isanzwe basa n'abataye umutwe ni kumwe mu batuye mu gisagara yabwije ijwi rya Amerika ariko akaba atashimye ku mwidondoro w'umenyekana ubundi munyagihugu akorera i Bujumbura nawe twavuganye muri ino joro atubwiye ko amabisi n'amatagisi atana kimwe carangwa aho yaciye kandi ko abantu benshi bagizwe n'abakenyezi bacuruza ivyamwa bataha mu buraruko bwa Bujumbura no mu Gatumba hafi y'umupaka wa Kongo babonetse bagerageza gutaha n'amaguru ikindi ababikurikiraniye hafi batubwiye nuko abantu bataramenyekana igitigiri bahagaritswe cyane cyane bakaba bari mu bunywero n'uburiro kurubuga rwa Twitter bushikanganje bujejwe intwaro yo hagati busanzwe buvanganye n'ubw'umutekano bwitiranije ibitero n'iterabwoba bwemeza ko abantu babiri aribo bamaze kwitaba Imana bukavuga ko umwe yaguye mu gitero cyo hagati mu gisagara cya Bujumbura wundi nawe yapfa amaze kujyanwa kwa muganga ubwo bushikanganje bwemeje kandi amakuru y'abanyagihugu avuga ko abantu benshi bakomeretse umwe mu bihebyi yakomerekejwe na grenade yiwe akaba yafashwe niko busozera bumenyesha amakuru ataremezwa ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu banyagihugu bari ku gituro cya Kotebu avuga ko hari abandi bantu bane bapfuye barimo umukenyezi kandi ko n'uwo yateye grenade igipolisi cya Murashe yapfa imbere y'uko aturitsa izindi zitanu yarase mu mifuko umugambwe senze Jeff Dede uri ku butegetsi nawe nyene wanditse ku rubuga rwabo rwa Twitter wiyamiriza icyo wiyise iterabwoba ryakorewe abanyagihugu bitekaniye uremesha imiryango yabuze unifuriza abakomeretse ukoroherwa urangiza usaba ko abakoze ibyo bitero bohanwa hisunzwe amategeko mu ijoro ryo kuwa cyenda ijoro wa cumi ku kwezi abandi bantu 13 bari mu koloneli wo mu gisirikare cy'u Burundi baguye mu gitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho muri komine n'intara ya Muramvya hagati n'hagati mu gihugu cy'u Burundi abandi indwi bishwe mu kindi gitero mu ijoro ryo kuwa 16 rishyiriwe 17 ukwezi kwa kane guheze muri komine Rusaka intara ya Mwaro ihanura wibe na Muramvya ni hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.